Isanganiro.
Ubu ni saa 6 n'iminota 25.
Mwakoze guhitamo radio isanganiro ndabaramutsende banikaze mwana makuru twabateguriye mu rundi mw'ikirundi tuyahere kuri bikuru bikuru yagize abapolisi bajejwe urujya n'uruza ku mabarabara mu ntara ya Burunga bahamagarirwa kuvavanura no gutoza amafaranga abakoresha mu barabara batari mu makosa atani gitansi babahaye ikiringo c'imisi 6 nico congewe abaremye kugira ngo bashobore kuriha amafaranga y'ifumbire bazokoresha mu mpeshi no muci uno mwaka abanyagihugu bo muri zone buterere komine ntahangwa bahamagarirwa gukurikiza amabwirizwa y'isuku muri no minsi muri iyo zone havugwa ubukene bw'amazi muraza kumva umukuru w'iyo zone ubuhinga bw'ivyuma ni Inosa ibone imana kuri Micronic Province niyo nkuru ndasiye kwa ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'uburimyi ikiringo cy'imisi 6 nico congewe abarimye kugira ngo bashobore kuriha amafaranga y'ifumbire bazokoresha mu mpeshi no muci uno mwaka ico kiringo coheze kuri uyu w'Imana ariko kazo cyagihera ku munsi wa 6 ginekezo rya 31 kuno kwezi abanyagihugu bo muri komine ya Mpanda na Mubanza intara ya Bujumbura barashima kubongewe ico kiringo ariko bagasaba ko ababijejwe bahagarika ingingo yo kurihira rimwe amahera y'ibanze n'ayasigaye ibintu bikaguma uko vyahora kuko babona ko kuyaronkera rimwe bitaborohera Space Caritas Kabanyana.
Abaremye twasanze ku mitumba imwe imwe ya komine Mpanda bamenyesha ko bashima kubona ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi bwongeye ikiringo co kuriha ifumbire bazokoresha mu mpeshi no muci ikiringo coheze wa Mungu igenekerezo rya 25/0 kizoca gihera ku wa 6 igenekerezo rya 31/0 nuko abakurikirana igisata cy'uburimyi muri komine Mpanda babitumenyesheje abarimyi batari bake bakavuga ko batari bwashobore gutanga ayo mafaranga y'ifumbire biyandikishije ko narijya bayatangira rimwe bakanamenyesha ko abategetsi mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bari kugumiza ibintu ko byahora umurimyi akabanza agatanga amafaranga y'ibanze ariyo avance kumasa y'ikizungu aba yasabye mu nyuma gatanga yasigaye ariyo solde ingingo nshasha yo gutangira rimwe ayo mafaranga ngo iravune umurimyi nk'uko abo twaganiriye babimenyesha Space Caritas Kabanyana muri komine Mpanda radio isanganiro.
Spesi kartasi kabanyana tukiri mwichi kisata ngene chuburi mnyi. Abari mnyi bigite kwa chikawa muri zone gatara komine matongi nara butengerira. Wali duga kowa takironsu kwa imite yugu pomikawa hamge nifumbile yugu tabira icho gitegwa. Wana kwa ivyo bizotuma umuimbo wicho gitegwa njewo kama azusubira inyuma chane. Adere niyo sawamu ya bozi wibiro ujejuburi mnyi ubgorozi nungu kingibidu kikije muna hara butengerira. Na hakana kwa hawa yobo kene bigimite yugu poma ikawa hamge nifumbile. Harikuwa kizaza bari mnyi bicho gitegwa njewo kama aziko awajejwe. Ariko barakora ko bashoboye ngo biboneke Patrick Nsengiyumva.
Bamwe muri abo barimye bikawa bo muri zone gatara komine matongi intara ya Butanyerera twavuganye batumenyesheje ko mu minsi heze baronswa imiti yo gupoma icyo gitegwa njya bukamazi bakaronswa ndetse n'ifumbire ngo bakaza barayiriha ariko ubu bitakiboneka.
Imiti yo gupoma yarabuze ifumbire nayo twarayibuze ngaruka yo kubura ifumbire nk'ubu unyi n'iziswe zaramye urutobotobo ruca rukorokera hasi zishirize gusa kubera tafumbire.
Ifumbire y'ikawa mu bisanzwe yarabuze byaho rifasha kugira ngo umwimbo guhire ube mwishi.
Muti ntiwabonetse uno mwaka ni turiko turapompa. Izika waziriko zaramye neza ariko kuba zizosha bizoca bigorana.
Umwaka nta miti twaronse bavuzwe iritiro yo kupompa nk'imitumbi 2 n'ifumbire twaronse.
Imiti twarayihebuye hageze kuyipompa twasanga iritiro imwe ari igiye ku mutumba ni pompo imwe ifumbire ntayo turonka. Tukironka NPK ikawa sanga zatose gose zitanga umwimbo gose.
Babona kubwo bukene bw'imiti yo gupompa icyo gitegwa njya bukamazi hamwe n'ifumbire ngo bizo gutuma umwimbu ugabanuka. Abo barimye bikawa bo muri zone Gatara komine Matongo mu ntara ya Butanyerera basaba leta gusubira kuza irabaronsa iyo miti hamwe n'ifumbire.
Natuyisaba yuko yoraba ukungene vyotungana tukaronka imiti y'ikawa tukaronka ifumbire tukaronka n'uwo muti wo gupompa izo ntete zamye kugira bikundike zizoshe neza.
Twifuza yuko leta yacu iyo dufasha barimye bikawa tukaronka ifumbire.
Leta ikwiye gufata mu mugongo abarimye bikawa kugira ngo baze bararonka ifumbire.
Rino niyo nsaba rongoye ibiro vy'intara ya Butanyerera bijejwe uburimye n'ubworozi hamwe no gukingira ibidukikije aremeza ubwo bukene bw'imiti n'ifumbire vy'ikawa ariko akavuga ko ababijejwe bariko barakora ibishoboka ngo biboneke.
Ifumbire y'ikawa ntikiraboneka neza uko vyategerezwa abijejwe bariko babikurikirana kugiye hagiye umurimye w'ikawa hombye byinshi twa duhombye na leta ibihombye rero byose bariko bavyiga kugira barabe ko kuryo ubu bikunze bizabonekera kugiye kugira ikawa ishobora gufumbira n'imiti yo gupompa ntiyabonetse ko twayifuza nahone ababijejwe bavuze aho vyagoraniye twibaza ko umwana umwanya igashika baduca bayishikiriza abarimye bikabwira naho ushobore guheraheza gupompa batapompa kuko nayo niyibuze biragira inkurikizi ku mwimbo nuko kanovera kikaba tuba dukeneye.
Iyo myidogo y'abarimye bikawa bo muri komine Matongo ku bukene bw'ifumbire iravugwa kandi n'abarimye b'icayi bo muri komine Kayanza bigatara muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera. Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro.
Ano makuru tuyabandarize mu gisata c'imibano. Umukuru wa zone Buterere ahamagarira abarongoye gukurikiza amabwirizwa y'isoko muri no minsi muri iyo zone havuga ubukene bw'amazi meza. Ubwo nabwo ngo bukaba buriko buraturuka ku bikorwa by'ishyirahamwe Kagidezo byo gusubiriza imiringo y'amazi ica ku ibarabara numero 9 Bujumbura wabanza nayo nyine ririko rirakogwa. Orongoye zone Buterere bivuze mu gihe abarongoye bidoga ko bagira amarindwi zibiri batagira amazi meza. Hakizimana Musa agasaba abarongoye kurondera ibikoresho bikamwa amazi yo gukoresha mu kurindira ko ibyo bikorwa birangira. Tega amatwi Hakizimana Musa ni mukuru wa zone Buterere.
Icyo kibazo cy'amazi je novuga yuko hari tangazo ishira hamwe Regidezo ryasohoye naye mpamvu novuga nti abene gihugu nabo nyere bagerageze kuza barakurikirana amarezo sosio zino mbuga ngurukana bumenyi kuko byinshi barabicishamo bamenye ati mbega ho bahari giki kuko nkuba tubiye yuko itangazo ryasohoye n'ishira hamwe Regidezo aho bavuga bati ko rimenyeshije abene gihugu baba mu makaritsiye bukirasazi cyarama mubone na Buterere na Miroir. Urumva yuko atari Buterere gusa na Carama icyo kibazo kirahari no mu kirasazi kirahari no muri Miroir bavuze yuko haza kwibonekeza ihungabana ryo kungena amazi atangwa muri ayo makariti guhera kigerekerezo rya 220 gushikaho bazorangiza icyo gikorwa bari mu bikorwa byo guhindura no kwimura imiringoti y'amazi ari byo bita ngo Tio DN Twasa Tronso. Urumva rero ni muri ya ntumbero yo gukora rya barabara rya RNF dusanzwe tuzi yuko riri mu bikorwa. Urumva rero Regide zikaba yari kwirasaba yuko abantu barabingene biyungunganya mu gihe amazi azaba kuba ataraboneka. Ni kuvuga rero icyo kibazo turakizi mugabo novuga yuko twebwe nka zone ahubwo tubwire gusabe ne gihugu bipange barabukungene amazi niyaza barondera ibikoresho amabido indobo n'utundi dukoresho dutandukanye bayabiki bagere stock kuburyo bamari iminsi mu gihe amazi azoba taragaruka.
Hakizimana Musa arongoye zone Buterere. Ukomeza kunywanisha abantu mu kibano niyo ntumbero umugambi Feodeco urikiye mu bakenyezi n'abagabo biteze imbere bashingiye ku kunywanisha abafitaniye amatati bizashikijwe na Tao Gulahe arongoye imbere amateko ishyirahamwe ry'Abadagi Irene Glarake akaba n'umuhuzabikorwa. Hatangwa udukese kuri uyu wa gatanu uwo mugambi ufashwe umugongo n'ubushikanganji bw'Ubudagi ku mafaranga agera ku miliyoni 2,100,000 by'amafaranga y'amanyaburaya mu kiringo c'imyaka itatu guhera umwaka w'2025 gushika umwaka w'2028. Ido ni Dona Alexis Ndayisenga.
Nous intervenons au niveau des communautés locales.
Mu gihe cyo gutanguza ku mugaragaro umugambi bise Feodeco bisobanura mu majambo yose ko abakenyezi n'abagabo bari kumwe biteza imbere mu gushyira imbere kunywanisha abafitaniye amatati. Tawogula Fairukoi aserukira imbere y'amategeko. Eiren Glarake akaba n'umuhuzabikorwa muri iyo migambi yamenyesheje ko ubumwe bw'abantu mu kibano bufasha gutorera umuti amatati hatabayemo kubabazanya. Uyu mugambi rero ngo ishyirahamwe ry'Abadage Irene ifatanya n'inzu irabi byo gutangaza amakuru y'Uburundi Mezzo de la Presse ishyirahamwe ishirahamwe ry'abakenyezi bamenyesha makuru bo Burundi AFJO Shiro Burundi biciye mu mugambi ugutangaza makuru bifatiye ku iterambere ridakumira mu kibano Medike mu mfunyapfunyo hamwe n'amashyirahamwe abiri yo muri Kivu y'Epfo muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ariyo abakangurira amahoro urunani rw'ibimenyesha makuru mu gushyira ingufu hamwe ngo ni umugambi ufise intumbero yo gukomeza ubumwe n'imigenderanire myiza mu kibano nkuko Tawogura yabandanije abishimangira
Umugambi Fehodeko ni umugambi uhuza abakenyezi n'abagabo kugira ngo biteze imbere bashize imbere ukunywanisha abafitaniye amatati ukorerwa mu Burundi no mu gice cy'ubuseruko bwa Kongo biciye mu bafatanyabikorwa batanu ariyo mashyirahamwe nico gituma twibaza ko abanyagihugu bo mu karere ka Uvira canke bo mu Burundi ari nk'abamwe kanatsinda baraganira ukunywana rero nuko kuntu mubana mu butandukane bwanyu mukagerageza guhuza kuburyo amatata hera burundu canke abamake kandi no mukuyatorera umuti ntihabemwo ukubabazanya intambamye twabonye nuko matati mu kibano atigera hera ariko turashima ko hari imigwi 42 y'amashirahamwe y'abakiro yafashije mu gutatura matati mbere ayagera ku 350 akaba yaratorewe umuti ku mitumba
Kurundi ruhande Jehome Ndikuriyo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru yarashimiye abagiza kigoro ko kwiyumvira uwo mugambi akerekana ko hari gufashanya gukomeye hagati yayo mashyirahamwe n'inzego z'abahuza ku rwego rwo ku mitumba
mu ncamake baza bunganiranira mu Burundi hamwe hariho iby'ubutungane bunwanisha ni amashyirahamwe tuvuga agerageza kumviriza abantu mu kibano rero amashyirahamwe narushigikira kuko aza afasha mu ntumbero yo gutora ibisho bibazo
umugambi Feodeko washigikiwe n'ubushikiranganje bw'abadage biciye mu gufashanya mu iterambere BMZ mu mfunyapfunyo ku mafaranga angana n'imiliyoni 2,100,000 by'amafaranga y'abanyaburaya mu kiringo cy'imyaka 3 uhereye muri nyakanga 2025 gushika mu mwaka 2028
Arakoze Alexi Ndayisenga ninabwiye ko abapolisi bajejwe uruja n'uruza ku mabarabara mu ntara ya Burunga bahamagarwa kuvavanura no gutoza amafaranga abakoresha amabarabara batari mu makosa atani igitansi babahaye okamo bagatewe na baramatari w'iyo ntara mu nama tunganije i Bururi Parfait mboni nyibuka abahanura gukora bisunza amateko kuko n'uburyo bwo gufata ababirenga ko ngo buriho waramutwa iyo ntara ya Burunga agateka kandi ko ni bariyeri gusuzuma uruja n'uruza mu barabara itarenga imwe mu ikomine akaba ndu dukesha mugenzi wacu Zeno Nzayimana
muri iyo nama buramatari w'intara ya Burunga yabwiye komisere rongo y'igipolisi mu makomine ya Bururi na Matana no kuvuga mu ntara ya Kera ya Bururi ati genda ubwire ingabo zawe ko ibintu byo gutoza amahera abakoresha amabarabara batari mu makosa atani igitasi bahawe bihagarara Parfait mboni nyibuka avuga ko afise amakuru avuga ko abapolisi bamwe bamwe batoza mwe nayo mafaranga abunguruza abantu n'ibintu batari mu makosa ngo nibibwire ko atamodokari nimwe yigera ibura ikosa asaba abapolisi bajejwe urujya n'uruza ku ibarabara gukora bisunze amategeko bubahiriza abantu bose n'agateka kabo nayo ngo uzobirenga ko wamenye ko hari uburyo bwo kubamenya mekanizme de surveillance muri Ufaransa buza bwaramaze gushigwaho ngo uzomenyekana rero wazohanwa hisunzwe amategeko ahamagarira abapolisi guhindura ingendo kuko abantu ngo barakeneye kubona ubudasa bwo mu gihe cya kera n'ubu Parfait mboni nyibuka avuga kandi ko yasanze mu ntara ya Burunga ariho hari amabariyeri ku mabarabara ari menshi agereranije no mu ntara zindi amwamwe mbere ugasanga nta nico amari igihugu ahubwo yashizweho n'abantu ku nyungu zabo ico yise idiri waramutswa intara ya Burunga ategeka ko hoba ibariyeri imwe muri buri komine wirakwiye mu gusuzuma uruja n'uruza ku mabarabara kuri izo mpanuro zose Colonel de Police Venabarumbanze arongoye igipolisi mu ntara ya Kera ya Bururi avuga ko bamaze iminsi baronsa inyigisho ba polisi bose amwe n'abagize amakomite y'umutekano mu ntumbe yo kugira ngo bame bakorana ntaryo bisunze amategeko i Bururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
Hano cyo turangiza no makuru ko turabashikiriza ariko kwafatiye hagati mu mpundire ndayibutse ibikuru bikuru byari biyagize Abapolisi bajeje uruja n'uruza ku mabarabara mu ntara ya Burunga bahamagarwa kuvavana no gutuza amafaranga abakoresha amabarabara batari mu makosa atani gitansi ibabahaye nacho kiringo cy'imisi itandatu nico cyongewe abaremye kugira ngo bashobore kuriha amafaranga y'ifumbire bazokoresha mu mpenshi no muci uno mwaka nayo abanyagihugu bo muri zone buterere kumine ntahangwa bamugarirwa gukurikiza amabwirizwa y'isuku muri no misi muri iyo zone havugwa ubukene bw'amazi meza amakuru cyako turashikizane hano arangiriye ndabashimire mwese mwateza biri shimire na ino sabone mbana ikatumajwi abashikira muri kumena Clovis niyo nkuru